muracyateza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Turabashuhuje cyane, mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi
afatikanije na Diane Ninahazwe.
No buryo bwo kugerageza kuba buri muntu wese yakwisanga muri buri gihugu cyose cya East Africa, akaba yajya mu gihugu akoresheje indangamuntu by'ubucuruzi, nabyo bikaba byajya bigenda mu nzira zihuse.
Uyu ni umunyarwanda witwa Nshimiyimana Augustin, yari mu basore n'inkumi bashoje urugendo rw'iminsi 45 ku magare mu bihugu bitanu bya Afurika y'Uburasirazuba.
Uru rugendo jewe icyo nizemmo nuko icyambere nuko natembereye ibi bihugu nkoresheje ingufu ziwanje, nkoresheje ipinga. Nabonye uko ari ikintu gishoboka umuntu adakoresha atari ngombwa kugira umuntu akoreshe imodoka gusa.
Uyu nawe ni umurundi witwa Chiza Obedi, nawe wari muri uru rugendo rwashorejwe i Kampala muri Uganda. Ni mukanya mu makuru yo mu biyaga bigari. Mbere y'aya makuru yo mu biyaga bigari ariko twabateguriye nayo hirya no hino, igitero cy'iterabwoba cyakomerekeje abantu barenga 20 i London mu Bwongereza.
Muri Amerika, umuyaga nkuba wasubiye kuboneka mu bice bimwe bimwe bya leta ya Florida nyuma y'igihuhusi Irma. Muri Togo, abanyamategeko biriwe baraca ijya nino ibiringo umukuru w'ico gihugu atabwirizwa kurenza ku butegetsi.
Mugumero ku maradiyo yanyu, aya makuru atabacika ku maradiyo yanyu no kuri internet radio yacu voa.com, naho murahasanga ibiganiro n'amakuru byacu. Amakuru yo hirya no hino rero tuyahere i Londres, umurwa mukuru w'Ubwongereza. Uyu munsi mu gitondo cya kare, igisasu cyaturikiye muri gari ya moshi igendera mu butaka, abantu 22 bakomeretse. Polisi iravuga ko ari igitero cy'iterabwoba. Ifatanije n'inzego z'iperereza ry'imbere mu gihugu MI5 baracyashakisha ababikoze, ariko amakuru yo mu kanya gashize nuko umuntu umwe ukekwa amaze gutabwa muri yombi. Iki gitero ni cya gatanu mu mujyi wa Londres mu gihe cy'amezi 6.
Umuyaga nkuba wasubiye kuboneka mu bice bimwe bimwe bya leta ya Florida muri Amerika inyuma y'indwi hafi zibiri atawo biturutse ku gihuhusi gikomeye Irma cyari kimaze iminsi kibica bigacika muri iyo leta no mu turere tumwe tumwe tw'amazinga ya Karayibe. Yamara abategetsi ba leta ya Florida batangaza ko naho biruko imihana n'amahinguriro vyaba amamiliyoni 2 bikiri mu kizime, abantu baba 50 bo mazinga atandukanye ya Karayibe nibo bamenyekanye ko bahitanywe n'ico gihuhusi. Nayo abari muri leta ya Florida abagera kuri 15 nibo bahitanywe muri n'ico gihuhusi nyene. Hagataho ikindi gihuhusi ciswe Max kuva ku mugoroba w'uno wa kane kirasugereje uturere twegereye inkombe y'amajepfo y'inyanja ya Pacific.
Ijwi rya Amerika. HCR, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi, iratangaza ko ikibazo cy'impunzi za Repubulika ya Central Africa kigeze ahakomeye cyane. Imbere mu gihugu, abavuye mu byabo baragera ku 600,000, abandi barenga 500,000 bambutse imipaka bahungira mu bihugu by'abaturanyi nka Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Cameroon, Congo Brazzaville na Chad. Imfashanyo ntizibageraho neza imbere mu gihugu kubera intambara n'ibibazo by'umutekano byayogoje Repubulika ya Central Africa kuva mu 2013.
Abanyamategeko mu gihugu cya Togo kuri wa gatanu biriwe baraca ijya nino ibiringo umukuru w'ico gihugu atabwirizwa kurenza ku butegetsi. Ni nyuma y'iminsi mike abanyagihugu bihaye amabarabara y'umugwa mukuru Rome mu ntumbero yo gusaba Perezida Faure kwegura. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Togo basaba hanini isubirwamo ry'ibwirizwa nshingiro, abanyetogo baba hanze y'igihugu bakaronswa uburenganzira bwo gutora ibirungu mukuru w'igihugu amara ku butegetsi ntibirenge bibiri ibwirizwa nshingiro gico gihugu naryo nyene rigatosogwa mu gihe abategetsi ba Togo bakomeje guhumuriza abanyagihugu ko biteguriye kuganira kuri ivyo bibazo byose ishamwe mpuzamakungu ONU rigabisha kwashoka kwaduka imvururu zifatiye kudahuriza kubiringo mukuru w'igihugu ca Togo atorenza ku butegetsi.
Murumva radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, turi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3, ariko mujye no kuri internet radio yacu voa.com ndetse no kuri Facebook VOA radio yacu, naho hari ibiganiro n'amakuru. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda, urukiko rw'ibanze rwa Nyarugunga rwafunze by'agateganyo abagabo babiri bahoze ari abayobozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi n'amashanyarazi. Eric Bagirubusa yakurikiye uru rubanza, yari mu rukiko, yaduhaye inkuru.
Umucamanza yakoresheje iminota isaga 30 asoma imyanzuro y'urukiko kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ku bategetsi batatu ba Ministeri y'Ibikorwa Remezo. Aba bategetsi ni Bwana James Isano ukuriye ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amazi isuku n'isukura WASAKI, Bwana Emmanuel Kamanzi na mugenzi we Niyibizi Imbanzabigwi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ingufu n'umuriro w'amashanyarazi REG. Bararegwa ibyaha byo gukoresha nawe umutungo wa leta ufitiye inyungu rubanda, gutanga amasoko ya leta mu buryo bunyuranije n'amategeko no gukoresha abakozi ba leta mu buryo bw'uburiganya. Bari bagejejwe bwa mbere mu rukiko kuri uyu wa kane. Nta n'umwe mu barego wagaragaye mu cyumba cy'urukiko yumva imyanzuro uretse abavandimwe. Umucamanza yahereye ku miburanire y'ababuranyi bombi ku ruhande rwa Bwana Sano utegeka ikigo WASAKE, maze yibutsa ko ubushinjacyaha murega ko yafashe umwanzuro wo kwimura ibiro by'ikigo gikwirakwiza amazi mu nzu ikodeshwa miliyoni zisaga 26 z'amafaranga ku kwezi mu gihe cy'imyaka 3, ni ukuvuga akaba miliyari y'amafaranga. Kandi WASAKE ifite inzu yayo bwite yakoreragamo magingo y'ubushinjacyaha buhamya ko irimo ubusa. Ibi kandi ngo byabaye nta piganwa ribayeho. Buramurega ko yashyize abakozi mu myanya ha isoko kampani Siriyamu yari ishinzwe gutanga ibizamini nta piganwa ribayeho. Iryo soko ngo ryari rifite agaciro ka miliyoni zisaga 61 mu mafaranga y'u Rwanda. Uregwa ariko avuga ko atari we wari ushinzwe iby'amasoko, avuga ko akanama gashinzwe iby'amasoko muri WASAKE ariko kabikoraga bagashyira imikono ku byemejwe. Akongeraho ko umwanzuro wo kwimura ikigo WASAKE waturutse ku kuba abakozi bacyo batari bagikwira mu nzu bakoreragamo. Uregwa agashimangira ko ibirego byose akurikiranywe habegize inama y'ubutegetsi ya WASAKE ari bo babiri inyuma. Ubwunganizi bwabo buvuga ko nta mutungo wa leta ubushinjacyaha bugaragaza ko yakoresheje ibyo utagomba ngo buhereho bubigira icyaha. Urukiko ruvuga ko mu byagezweho mu iperereza birimo kuba uwitwa Barige uvuga ko Sano yamutegetse ko kampani Siriyamu ari igomba kubona isoko, no kuba hari abandi batangabuhamya bavuga ko abakozi ba WASAKE batishimiye isoko rya Siriyamu, ndetse no kuba hagaragara amasezerano y'imyaka 3 yashyizweho umukono na Sano ko WASAKE ikodesha inyubako kuka yabo ka miliyoni 26 ku kwezi, biri mu mpamvu zikomeye zo kuba yaba ari mu munyururu. Ingwate yatanze irimo murumuna we Japhet Taratibu, imodoka n'inzu agaragaza ko atatoro ku butabera ubushinjacyaha buvuga ko bidahura n'uburyozwa cyaha bwa miliyari 2 mu mafaranga y'u Rwanda. Kuri Bwana Emmanuel Kamanzi mu kigo cy'igihugu gikora kikanakwirakwiza ingufu n'amashanyarazi REG, ubushinjacyaha murega ko yatanze isoko ryo kugemura amapoto y'amashanyarazi ku giciro cy'ibihumbi 900 by'amadolari y'Abanyamerika. Buvuga ko amapoto 400 yaraguramye adashobora gukora afite agaciro k'ibihumbi 340 by'amadolari. Araregwa kugura transformateri ku masezerano EDCL yagiranye na ABB Limited ku giciro cy'ibihumbi 45 by'amadolari zitari zigikora. Bumufatanyije na Bwana Niyibizi ubushinjacyaha bubarega ko bimuye agace gato irurindo kagombaga guhurizwaho amashanyarazi bihombya leta. Kamanza araregwa gukoresha imodoka za leta n'abashoferi bazo mu nyungu ze bwite, mu gihe yemererwa amafaranga amufasha ari hanze y'umushahara asaga miliyoni mu kujya kugura amapoto y'amashanyarazi y'agaciro k'ibihumbi 900 by'amadolari akishyura 90%. Bwana Kamanzi yiregura avuga ko byari bishingiye ku masezerano y'umuterankunga ariwe banki y'isi. Avuga kandi ko atashoboraga kumenya niba transifo zaguzwe zitari zigikora, kuko yemeza ko yakurikije amasezerano ikigo akorera cyari gifitanye n'abakiriya bacu. Urukiko rwabisesenguye rusanga kuko harabayeho amasezerano yo kugemura amapoto y'umuriro w'amashanyarazi Kamanzi yemera, hari na raporo igaragaza ko transformateri z'amashanyarazi Kamanzi yaguze zitari zikijyanye n'igihe. Hari amasezerano yo kwimura hagombaga guhurizwa amashanyarazi Rurindo, bigaragara ko byagizwemo uruhare uruhare na Bwana Kamanzi nari yibizi. Umucamanza yanzura ko hari impamvu zihagije kandi zikomeye zo kuba baregwa bose uko ari batatu baba bafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi igihe iperereza rigikomeje. Umucamanza yanavuze ko ibyaha baregwa bakurikiranyweho bihanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka ibiri. Umucamanza mu rukiko rw'ibanze Nyandungu yibukije ko kujurira ibyemezo by'urukiko bikorwa mu minsi itanu nta marangamutima adasanzwe yagaragaye ku bavandimwe babaregwa. Uretse kumva umucamanza arangije gutanga umwanzuro kushinjwa runaka, abavandimwe be bagahita bahaguruka mu cyumba cy'urukiko bigaragara ko batishimye. Aba bategetsi batawe muri yombi mu ntangiriro z'uku kwezi kwa cyenda ni nyuma y'imbwirwaruhame ya Perezida Kagame ubwo yarahizaga guverinoma nshya asaba ko inzego z'ubutabera zakanguka zigakurikirana abanyereza imitungo yagombye kubifasha rubanda. Magingo y'urwego rw'ubushinjacyaha mu Rwanda ruragaragaza ko ruri gukora ubucukumbuzi ku bigo bya leta bigera kuri 30 rukekaho ruswa n'ibifitanye isano nayo. Akhabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Bakunze b'Ijwi rya Amerika. Guhera kwa gatandatu tariki 16 uko kwezi kwa 9/2017 hazaba impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru y'iminota 5 yajya gahita saa moya na saa 2 za mu gitondo azaba hagaze. Abari bamaze kumenyera kumva ayo makuru tubasabye kutwihanganira. Naho amakuru yo kwisi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11:37 za mu gitondo kwa gatandatu no ku cyumweru azasimburwa n'amakuru yibanda ku karere k'ibiyaga bigari. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byo bizakomeza uko bisanzwe.
Ijwi Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Abasore n'inkumi 30 mu bihugu bigize akarere ka Afurika y'ubuseruko EAC basozereye urugendo rw'iminsi 45 bazunguruka mu bihugu bitanu bigize uyu muryango. Rwarangiriye rero Kampala muri Uganda ari naho rwari rwatanguriye. Ignatius Bahizi araducira ku mayange.
Aba basore 20 n'abakobwa 5 kuva muri Uganda, Kenya, u Rwanda, Burundi hamwe na Tanzania n'abasanze bahagare ku kibuga cy'urwibutso rw'ubwigenge bwa Uganda bafite amagare ari amadarapo y'ibihugu byabo bari bahagarariye. Iminsi 45 ishize bakiye mu bibazo byinshi muri urugendo rw'ibirometero hafi 600 banyonga amagare kuko bari bakeneye ibikoresho bitari bike ariko cyane cyane ingufu z'umubiri no mu bitekerezo. Ukurikije John Barongo warukuriye iki gikorwa, nyamara ariko ibi byose baje kubyihanganira kugira ngo bagere ku ntego zabo. Navuganye n'umwe mu basore babiri bari bahagarariye igihugu cy'u Rwanda kutubwira icyo bari bagamije.
Amazina yanjye nitwa Nshimiyimana Auguste. N'uburyo bwo kugerageza kuba buri muntu wese yakwisanga muri buri gihugu cyose cya East Africa, akaba yajya mu gihugu akoresheje indangamuntu by'ubucuruzi nabyo bikaba byajya bigenda mu nzira zihuse. Nta gutinda ngo nuko tukumvisha abantu batuye East Africa icyo ari cyo, bari uguhuriza hamwe tukagendera na buri muntu nta kibazo. Tugenda mu muhanda twahuraga n'abantu tukavugana, tukagenda tujya ku bigo by'amashuri tukababwira East Africa icyo ari cyo. Ukaba ari umunyeshuri akajya kwiga hanze, akaba yava ku mupaka hakurya akaba yajya kwiga hakurya, abantu b'abacuruzi bo hasi, abaturage, tugahagarara tukagenda tuganira nabo.
Nongeye mbaza undi nabo wari uhagarariye igihugu cy'u Rwanda ukuntu byari byifashe mu muhanda kumara iyo minsi 45.
Urugendo rwagenze neza nubwo rwari rurimo imbogamizi nyinshi. Tugeze ku mupaka wa Uganda na Kenya, kubera ko Kenya hari hegereje amatora, twakoresheje imbaraga nyinshi cyane kugira ngo tubashe kwambuka kubera ko bashaka ko twambuka mbere y'uko amatora aba. Nyuma y'ibyo rero twakomeje Tanzania, urugendo rurerure rukomeye rusaba imbaraga nyinshi, rusaba amazi menshi kubera izuba, ariko rimwe na rimwe tukayabona abone tukayabura. Kabone ko ngiye nkenera n'amazi menshi kubera ko nkoresha impyiko imwe, niyo mpamvu rero rwangoye. Ariko naragerageje ndavuga nti kuko naserukiye igihugu ngomba gukoresha imbaraga zanjye zose nkarangiza. So kuva mu Rwanda twinjira Kampala, tuva Kampala tujya Kenya byaratworoheye kubera ko twakoreshaga indangamuntu. Ariko tugeze muri Tanzania twinjira ku mupaka wa Namanga byabaye ikibazo kubera ko bo ntago baraza muri ayo masezerano yo kuba indangamuntu yakora. So nyuma y'ibyo rero habayeho kuturekura mu rwego rwo kugira favere kugira ngo tugendane n'abandi. Tugeze Arusha bahamagara Dar es Salaam kubera ko ariho ambasade y'u Rwanda iri kugira ngo badufashe baduhe igipapuro kiduhitisha aho tuzashaka hose kugira ngo tugaruke mu gihugu.
Nubwo rwari urugendo rutoroshe hari byinshi abari barurimo nabo bagiye bahura nabo barwungutsemo. uyu numusore wari uhagarariye igihugu cy'u Burundi.
Jewe nitwa Kiza Obedi, nkaba mva mu gihugu cy'u Burundi. Uru rugendo jewe icyo nizemmo nuko icambere nuko natembereye ibi bihugu nkoresheje ingufu ziwanje, nkoresheje ikinga. Nabonye yuko ari ikintu gishoboka umuntu adakoresha atari ngombwa kugira umuntu akoreshe imodoka gusa, ariko umuntu ashobora gukoresha n'ikinga agatemberera inshuti yiwe iri mu kindi gihugu kandi akayaga n'abandi, akumva n'izindi ndimi zitandukanye, akabona imico y'abantu kuri itandukanye, akabona uko ibintu bisumwa, akabona uko amafaranga agenda asumbana agaciro.
Uganda, Kenya n'u Rwanda bakoresha indangamuntu kwinjira, Tanzania n'u Burundi ntibaramira indangamuntu bisaba passport. Urabona ari byiza kugira ngo bemere n'ibihugu byanyu nk'u Burundi nacyo cyemere kinjire mu bufatanye bwo kugira ngo abantu babe bakunjira mu gihugu hatabaye amananiza menshi bakoresheje indangamuntu yonyine?
Yego, byo bari byiza cyane gose, kuko hariho abantu bato batusanga badashobora kuronka amafaranga kugura amapasiporo, kandi usanga bakunda kuba binjira mu gihugu bagashaka kujya gukora imirimo hafi na hafi batarinze kuja kure, ariko bakoresheje indangamuntu biraborohera gose kandi navyo nyene bikabaryohera.
Uru rugendo rwatangijwe ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa munane kandi bwa rubwa kabiri rukorwa, rwatangiriwe hano Kampala kandi naniho rwashorejwe. Abaruteguye akabavuga ko biteze umubare w'abanyonzi b'amagare kuzajya biyongera buri mwaka. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika, guhera ku wa gatandatu itariki 16 z'ukwezi kw'icyenda uyu mwaka w'2017 muzokumva ihinduka mu rutonde rw'ibiganiro byacu. Makuru y'iminota 5 mwari mumenyereye kumva saa moya na saa mbiri zo mu gitondo ntituzoba tukiyashikiriza. Abari bamaze kuyamenyera tubasavye kutwihanganira. Ahandi naho amakuru yo hirya no hino ku isi mwahora mwumva kuva saa 11 n'igice gushika saa 11 n'iminota 37 zo mu gitondo ku wa gatandatu no ku wa mungu, azosubirirwa n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ibindi biganiro by'inyuma y'ayo makuru bizobandanya nk'uko bisanzwe. Turabashimiye.
Tugi Amerika, Samira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu gihugu cy'u Burundi, umugwi w'igihugu jeje umutekano mu mazi wasatuye amato akoreshwa mu burovyi mu kiyaga Rweru kiri mu Kirundo, urongera uturira imisegetera iharugwa mu 2000 n'iyindi mitego itemewe n'amategeko ikoreshwa muri ubwo burovyi. Ni inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze, umunyamakuru wacu mu ntara ya Kirundo.
Ahani kukiaga Gweru kigabura inara ya Kirundo Muyinga hameni giyogu tu Gwanda uneza na neza kuchambu chanya gisozi muri komine ya Busuni. Abajaji umute kanomu mazi waliko warasatu ramato atemwe na mategeko akoreshwa mu burovyi. Icyo gikogwa cyabanjirijwe n'ikindi cyo guturira imisegetera n'indi mitego itemwe n'amategeko y'uburovyi. Gerardo Donyandwi, umuyobozi mukuru w'igisata kijejwe uruja n'uruza mu mazi guteza imbere ibivuko n'amabarabara y'indarayi, avuga ko biriko bikogwa mu ntumbero yo kugarukira umwimbo w'amafi warugeze aho mwasa ashaka muri ico kiyaga. Gerardo Nyandwi anahagarariye n'umugwi w'igihugu ujejwe umutekano wo mu mazi.
Twashimira rero kuko barafashe ibikoresho bitari bike bikoreshwa mu burovyi bisanzwe bibujijwe ibikoresho bya none amafi agahona. Navyo ni imisegetera hafi 2000 yafashwe bakoresha mu kuroba. Imisegetera nayo iraheza igahonya amafi kuko bayora amagi, bakayora utwana tw'udufite kuri duto duto hano bita agaforo muri iki kiyaga cya Gweru. Mwimbere w'amafi yari warahonye ubu se bikoresho byafashwe. Nuko ndabivuga imisegetera, amato, ivyo biheza bigahonya amafi. Mugabo rero aho tugirije amanama tugahanura abajejwe rero gukurikirana ivyo bintu bijanye n'uburovyi barahejeje.
Bene imitego yaturiwe barashima ico gikorwa, ariko basaba kwitabwaho kugira akazi kabatunze buri munsi kabandanye.
Twashimye kubera nyene ari itegeko rivuye ubukuru, aho kandi n'inzara yateye mu banyagihugu kugira ngo bari batunzwe nayo, byasaba yuko boca bazoca banyarutse kugira ngo basatube bafashe babarose nko mwishyirahamwe kugira ngo bazote baze barareha bukebuke mugabo bagumeho kazi.
Ibyo byemewe ku bironka biragoye,
ariko tujye mu ntuzira mu shyira hamwe bakabiduha tugatuma dukora tuza turishura
mu gihe imisegetera itangwa kugira abanyagihugu bikingire malaria twagombye kumenya aho iriko irakoreshwa mu burovyi turuka niko kwegera abanyagihugu bo ku mutumba wa Nyagisozi
nta ubeza ahantu natwe tuyibona uko
Nini mbiwa kui misegetera wiva hee?
Misegetera wiva muliri ya buba watanga wa wanyaji huku wiki njira marari hami kajendi gugu.
Harakunzwe kuvugwa amadosi muutunga na imisegetera yibwa mu gisata cha magara ya bantu. Naho biruko na mukozi wo muri ico gisata yavuzwe ko yoba ayigurisha ku banyagihugu twavuganye bayirobesha. Mu gihe abo banyagihugu bavuga ko atamikoro bafise yo kugura ibikoresho byemewe n'amategeko Gerard Nyandwi ahanura abo banyagihugu gushyira ingufu hamwe
ntirigoye kuronka kuko basabwa bwa mbere na mbere kuja mu mashirahamwe bagira amakoperative y'abarobyi hanyuma banisigira amakoperative ibyo bikoresho biba biradandazwa ngaha mu Burundi bwacu biradandazwa nta mu Kirundo birahashika iyo rero bashatse bakaja mu mashirahamwe cyane Mwe sengatwe kiyo, ashwa kurondera ibyo byemewe mu burobyi bakabikoresha.
Nyandwi amenyesha ko umwimbu umaze kwiyongera aho bamaze gutuza bihagije uburobyi butemewe n'amategeko agatanga akarorero ku byambu byo kukiyaga Tanganyika nka Nyanza Lake mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda akorewe n'akazi kikabararikira imikino. Turebe uko bizaba byifashe muri wikendi mu Rwanda no mu Burundi. Mu Rwanda hateganijwe isozwa ry'irushanwa ryitiriwe Agaciro Development Fund, ikigega Agaciro. Hateganijwe kandi imikino y'abafite ubumuga ni irushanwa rya Afrika muri Paravolleyball ririmo kubera mu Rwanda. Ubwo ntabwo ryo riteganijwe rirari. None rero duhere kuri Jean-Claude. Jean-Claude we.
Ndabuva neza Toma.
Niko iri rushanwa ryitiriwe ikigega Agaciro yego rirasoza muri weekend ubu ngubu bihagaze bite?
Urakoze Toma, irushanwa kuko Agaciro Development Fund ryatangiye kwa gatandatu w'icyumweru gishize, amakipe ne yabaye ya mbere muri champion iheruka niyo yahatanye, ayo ni Lyon Sport, Police FC, APR FC ndetse na AS Kigali. Aya makipe rero akaza yagombaga gukina yose ahura hagati yayo icyo twakwita nka mini championa kugira ngo izarusha izindi amanota ariyo izegukana igikombe ndetse na miliyoni eshatu z'igihembo. Uko rero byagenze guruka ko mu cyumweru gishize APR FC yatsinze AS Kigali ibitego biri ku busa, Lyon Sport itsinda Police FC kimwe ku busa. Wa gatatu tariki 13 habaye umukino twakwita ko ari umukino w'umunsi wa kabiri, aho APR FC yatsinze Police FC 3-1, AS Kigali itungura Lyon Sport itsinda kimwe ku busa. Ni ukuvuga ngo imikino iteganyijwe ku munsi w'ejo kwa gatandatu ni imikino izasobanura ikipe izaza ku isonga, ariho ikipe ya Police FC izahura na AS Kigali, hanyuma umukino w'abakeba uzatangira nyuma y'uyu nguyu nyine Lyon Sport igacakirana na APR FC. Kugeza ubu nkubwira ko Toma ikipe ya mbere iri ku isonga ni APR FC n'amanota 6, ikaba izigamye ibitego 4-6 mu mikino ibiri. Lyon Sport ikurikiraho n'amanota 3 kuri 6, ikaba nta gitego izigamye nta n'umwe ifite. AS Kigali ya gatatu ifite amanota 3 kuri 6 n'ikinyuranyo cyangwa se n'umwe w'igitego kimwe, hanyuma Police FC ikaza ku mwanya wa kane no wa nyuma ikagira 0 kuri 6, ikaba ifite n'umwenda w'ibitego 3 Toma.
Hanyuma uravuga uti iya mbere izahabwa igihembo cya miliyoni 3 y'amafaranga y'u Rwanda, iya kabiri so yose n'iya gatatu bizizabona iki?
Uko bimeze, ikipe ya mbere izaba yatwaye igikombe izafata miliyoni 3, ikipe ya kabiri ihabwe miliyoni 2, hanyuma iya gatatu ibone miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Byumvikane ko ikipe izaba ari ya nyuma nyine izatahiraho, nta kintu izatahana.
Hanyuma rero hari n'imikino y'irushanwa rya Afrika muri para volleyball. Niko, iri rushanwa ririmo bande?
Urakoze cyane. Irushanwa ririmo rirabera Kigali, ririmo amakipe 4 mu rwego rw'abagore ndetse n'amakipe 7 mu rwego rw'abagabo. Ahangaha mbabwira ko ikipe izajya iri ya mbere muri buri kiciro, haba mu bagore ndetse no mu bagabo, izabona uburenganzira bwo kuzakina irushanwa ry'isi riteganyijwe kubera mu Buholandi. Ubwo rero nababwira ko ku ruhande rw'abagore amakipe yaserutse n'amakipe 4 harimo u Rwanda nyine ari narwo rwakira irushanwa, hakaba ikipe y'igihugu ya Kenya, ya Misiri ndetse n'iya Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo. Hanyuma rero tutereye akajisho mu makipe y'ibihugu y'abagabo, ko hari amakipe 7, ayo ngayo ni u Rwanda, hakaba Kenya, hakaba ikipe y'igihugu ya Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo, hakaba ikipe y'Afurika y'Epfo, tukaba dufite kandi Maroc, Misiri ndetse na Algeria.
Yizarangira ryari?
Iteganyijwe kurangira ku munsi w'ejo, ari naho tuzamenya amakipe yagiye aba ku isonga niyo azaserukira uno mugabane wacu muri para volleyball izabera mu Buholandi. Ariko kugeza ubu ikipe y'u Rwanda kumaze kwitwara neza, iyo tike yo kuzajya mu gikombe cy'isi yo yamaze kwiyegukana. Igisigaye ni ukumenya niba mu bagabo nabo bashobora gukora nk'ibyo bashiki babo bakoze.
Ndagushimiye cyane Jean Claude Wey. Hanyuma rero ubwo nyine uzaduha ayo makuru arambuye muri weekend. Urakoze.
Murakoze cyane Tuma.
Kandi ugire nawe weekend nziza. Noneho tujye mu Burundi, duhamagare Evariste Nzikobanyanka. Niko Evariste we?
Ndakumva Thomas.
Mu mpera zino ndwi hateganijwe mu Burundi itanguzwa ry'ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere cy'umwaka 2017 2018, harimo amakipe angahe?
Ego me Thomas, harimo amakipe 16 mu cicaro ca mbere, ni ukuvuga imigwi 14 yari isanzwe iri mu ihiganwa, n'ibiri yaduze iva mu cicaro ca kabiri.
Hanyuma rero iri ni irushanwa riba mu gihugu hose?
Ni irushanwa riba mu gihugu hose, bihuza imigwi itandukanye iva mu ntara zitandukanye z'igihugu, ariko myinshi ikaba ituruka mu gisagara cya Bujumbura.
Ituruka mu gisagara cya Bujumbura, ku bantu batabizi neza ni ingahe?
Kuyituruka mu gisagara cya Bujumbura ni imigwi igera kuri 10.
10 kuri 16?
10 kuri 16, ni ko 6 ari iva mu gihugu hagati.
Yewe, hari ubusumbane bwinshi.
Ni ukuvuga yuko umupira w'amaguru wakinywa cyane mu gisagara cya Bujumbura kuva Uburundi bwikukira mu gihugu hagati, ntibagiye barabyitaho, ariko muri kino gihe biraboneka yuko haba mu cicaro cya mbere, mu cicaro cya kabiri, mu cicaro cya gatatu, mu gihugu hagati imigwi iri kwiraduga. Hano kubwira Thomas yuko umugwi wa kabiri uzoserukira Uburundi muri Coupe de la Confederation ari umugwi Olympic Star wo mu ntara ya Muyinga, ni wabaye wa kabiri mu ihiganwa ry'umupira wa kabiri w'amaguru mu Burundi.
Mu magambo make, noneho muri iyi weekend kandi mu Burundi hari urukino rwa nyuma mu mupira w'amaguru, urukino rusoza ihiganwa ry'igihugu rihuza imiyabaga iri munsi y'imyaka 16. Abazahurira muri uyu mukino wa nyuma na yahe makipe?
N'imigwi ibiri, umugwi umwe userukira intara ya Bujumbura mbere ya mbere, niko bayise uko gisagara cha Bujumbura bagiciyemo intara zibiri. Uwo mugwi rero w'intara mbere ya Bujumbura ya mbere kazohura n'umugwi w'intara ya Rumonge. Ubwo rukino rukazobera kuri Stade Rukundo hariya ku mugwa mukuru w'ikomine Mwumba mu ntara ya Ngozi.
Evariste Nzikobanyanka, urakoze nawe rero ayo makuru za yaduteguriye ku buryo burambuye muri weekend.
Murakoze nawe.
Weekend nziza. Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, dusoreze kuri aya makuru mu ngingo ngufiya. I Londres mu Bwongereza, abantu b'abaterabwoba baturikije igisasu muri gari ya moshi igendera mu butaka, bikomeretsa abantu 22. Umuntu umwe amaze gutabwa muri yombi. Ni igitero cya gatanu mu mujyi wa Londres mu gihe cy'amezi 6. Hanyuma ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR riravuga yuko abantu bahunze muri Repubulika ya Centrafrica barenga miliyoni n'ibihumbi 100, bamwe bari mu gihugu imbere, abandi bagiye mu bihugu by'abaturanyi kandi bafite ibibazo by'imfashanyo. Turabashimiye cyane rero kuri mikoro mwari kumwe.
Na Diane Nahazwe.
Na Thomas Kamirindi hanyuma ku buhanga bw'ibyuma hari Facile. Mukomeze rero munogerwe na radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika, munazirikana ziriya mpinduka ziza gutangira muri weekend. Murakarama.